intererano no y'ugwaruka mu gusubira kubaka igihugu kirangwamwo amahoro n'umutekano ku barundi bose.
Gwaruka, wa muri mu Burundi canke mu mahanga, urafise ijambo kuri kubu na kazoza k'igihugu cawe. Radio Inzamba iraguha kanya kugira ngo utange intererano yawe.
Ni mu kiganiro dafise ijambo.
Kaze mu kiganiro cy'urwaruka no musigishimikira ku migenderanire hagati y'Uburundi n'uRwanda. Fatira ku mibonano babaye hagati y'abashikiranganje b'imigenderanire bivyo bihugu ku bijanye n'iyo migenderanire nyene. Hari muri Zanzibar muri Tanzania Uwimana Uheze ni mu mwiherero w'iminsi itatu wari kuhuza abashikiranganje b'imigenderanire b'ibihugu bigize EAC. Uwundi mubonano uzoba mu mpera za Gitugutu uyu mwaka nk'uko biri itangazo ryasoze uwo mwiherero. Hari umwizero yuko imibonano nk'iyo ishobora gushika kugarukana imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'u Rwanda. Inyishu y'ugwaruka ni muri kiganiro muri komeshikirizwa na Francine Kanyange.
Dafise ijambo.
Imbere y'uko ugwaruka bagira icyo bashikiriza Pierre Gahungu atubwire bimwe mu biri mu itangazo ryasozereye uwo mwiherero.
Muri iryo tangazo abashikiranganje b'ibihugu umunani bigize uwo muryango bavuga ko basanze ubuzima n'umutekano biguma byunyuka mu buseruko bwa Congo. Kubw'abashikiranganje inzira ya politiki yonyene niyo yogarukana amahoro n'umutekano birama. Babonye ko bikenewe gushinga ibikorwa byo kugarukana amahoro mu karere ari nacyo gituma basaba gushyira mu ngiro amasezerano yo gutabarana muri uwo muryango hagashingwa n'inama y'abashikiranganje y'amahoro n'umutekano kugira ibyo kwame ikurikiranira hafi ibibazo bijanye n'ibyo bisata. Abashikiranganje basanze imigenderanire hagati y'ibihugu ifite ingaruka mu gukomeza uwo muryango. Nicyo gituma iyo hadutse amatati ibihugu bihamagarirwa kwisunga inzira ziri mu masezerano yo gushinga EAC kugira bitorere inyishu ayo matati. Ni nacyo gituma abashikiranganje b'u Rwanda na Repubulika iharanira demokarasi ya Congo bumvikanye kuzohura vuba bafatiye ku biganiro by'i Rwanda, hanyuma bo mu Burundi n'u Rwanda nabo bumvikana kuzohura itariki 31 Gitugutu.
Ijambo ry'urwaruka Vanessa ari mu Bubiligi ati nta gisivya ko habaye ibiganiro imigenderanire izosubira hagati y'Uburundi n'u Rwanda.
Nk'urwaruka hacize cuko Burundi n'u Rwanda bishobora gusubira kugena imigenderanire myiza, kubera ko nimba bashobora kuca mu nama bakavugana nuko hari icyo ushize nuko bose bifuza ko ibintu bigenda neza. Ego kandi neza yuko umukuru w'igihugu cy'u Burundi niyaca bugufi agasaba imbabazi mu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda atuzihabwa kuko ntawasabye imbabazi ngo areke kuzihabwa. Ego nukuri nje ndabyizeye kandi nk'urwaruka ndanabinyotewe cyane.
Evan ari mu Rwanda abona ko insiguro leta y'u Burundi yatanze mu kugarira imbibe Kiana n'u Rwanda yerekana ko atagushaka kuriho mu kunagura iyo migenderanire.
Ne ica mbere novuga nuko iyi nama y'abaministri yateraniye muri Tanzania Zanzibar kwari kugira ngo bige ku bibazo bisanzwe bihanze aka karere na cyane cyane ikibazo kiri kirabera muri Congo kijanye n'ibintu by'intambara. Ikindi nacyo kwari kugira ngo basange bige n'ibindi bibazo bisanzwe bihanze aka karere na cyane cyane ibibazo byo gupfunga imipaka aho novuga yuko akarere gasaba ko ibibazo byose byo twaregwa inyishu biciye mu biganiro na diplomasi. Ikindi nacyo nuko mu masezerano ashiraho aka karere bavuga yuko imigambi yose ishigwaho na leta na politiki z'igihugu zose zikwiye gushira cyane imbere umunyagihugu. Hano bavuga ikibazo cyo kutareka abanyagihugu ngo bishire bizane muri aka karere cyo kwita free movement. Aho rero bikaba bigaragara neza yuko Burundi butubahirije intumbero y'akarere. Uyu munsi kuba baragiye bakashira ku mbuga uhwaniro zabo bavuga yuko vuba bwango bategerezwa kuganira njoba bifise icizere yuko byaba bigiye gutorerwa inyishu nta mahigwe menshi ndabiha ica mbere nuko impamvu Burundi bwatanze ko bwugaye imipaka itumvikana kuko bavuga yuko ngo bwugaye imipaka kubera ko ngo batera Burundi bava mu Rwanda kandi bikaba byaragaragaye neza yuko abagiye batera Burundi bose bagiye bava muri Congo. Ica kabiri nuko Burundi bwasaba ngo kuba abahanga bashobora kuba bagizwe kuba barateye coup d'etat bashobora kuba bari mu Rwanda kandi u Rwanda nabwo ibyo rukaba rwarabihakanye ruvuga yuko abo rufise bahari nk'impunzi kandi bakaba babakingiwe n'amategeko mpuzamakungu yubahiriza uburenganzira bw'impunzi. Rero sinibaza ko u Rwanda rwoba rugiye kurenga ku masezerano rwasinye yo kubahiriza uburenganzira bw'impunzi. Ico sinibaza ko coba kigiye gukogwa. Ikindi naco nuko kuganira kwabo kutazotuma ibibazo biri hagati y'abarundi na cane cane byatewe no kutubahiriza ibwirizwa shingiro ku bintu bijanye n'amamanda bikazoba bikemutse. Mwico gihe rero novuga yuko Burundi bwa buriko buronderera ikibazo ku Rwanda kandi ikibazo kiri mu Burundi hagati yabo.
Evan arongera ati inyishu nyayo nuko Burundi bwo banza kwisuzuma ku bijanye n'ingorane zisanzwe ziri hagati y'abarundi.
Jewe rero cyo novuga nuko ahubwo leta itari kwiye kuja kuronderera ikibazo mu Rwanda yari kwiye kuronderera ikibazo mu Burundi nyene igatunganya ibiganiro bihuza abarundi bose kugira ngo bige ku kibazo cyatangwe kuva mu 2015 bivuye kukutubahiriza ibwirizwa shingiro. Ikindi naco novuga nuko Burundi budakwiye gukomeza kubohera amaboko n'ugongo abarundi mu kubabuza uburenganzira bwabo muri aka karere kugira ngo bashobore kwishira bongere bizane bashobore gukora kugwa bibateza imbere cyane cyane ko bagenzi babo muri ibi bihugu bo bakomeje kwiteza imbere abandi babahewe amaboko mu gongo mu gihugu. Ikindi twakwibuka nuko n'u Rwanda nabwo kwari rwarasabye yuko go habwa abagirizwa ko bakoze genocide ariko igihugu cy'u Burundi kigakomeza kwigira nkana nkaho rutabikozwa. Ibyo rero novuga yuko tagiye gutuma u Burundi buganira n'igihugu cy'u Rwanda ngo bubone inyishu kuko ikibazo cy'u Burundi n'u Rwanda ntikiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi ahubwo kiri hagati y'abarundi ubwabo kandi u Burundi bwategezwa gushira imbere ibiganiro kuko baba bashatse gukora yo kudeta n'abana b'u Burundi kandi sinibaza yuko kubahiga bizaca bituma amahoro aboneka mu gihugu.
Amani ari mu Burundi ati byo biganiro ni ntambwe nziza ariko aragaye nyifato y'abategetsi b'u Burundi.
Ugaruka guye munsi niko kwa kazoza keje iri fokureza na tukabona ibiko biri pasa mu gihugu uyu munsi nahamagaye ugaruka ko gushinga ubuhamwe ukagira ubumwe ni ryo soko ry'ejo heje ugaruka rero nk'ugaruka hagati y'u Burundi n'u Rwanda kuba bashyikiranganje bafashe umwanzuro wo gukorana icya mbere ugaruka tubyakirana akanyamuneza. Ndi Umurundi ariko hari Abarundi ubona ko urezo n'ukibazo tune bajahe bakava kuko baciye umugani nyamwigenda ko ntari mwibeshye igihugu cy'u Burundi cyafashe umwanzuro wo kugara imipaka y'u Rwanda n'u Burundi kumbo izi zikwirikira nimba umukuru w'igihugu yumvise ikiganiro yumve ategere amasezerano ayacankariya y'ibihugu ahantu uburenganzira bwo kwakira impunzi zivuye mu kindi gihugu. Icyo simbona ko u Burundi burezo na gufata ingingo y'ukugara imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ko abashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi bahungiye mu Rwanda kuba bahungiye mu Rwanda cyangwa bashobora guhungira no muri Congo cyangwa mu bindi bihugu iga sikosa ry'u Rwanda turumama umuntu ashobora kurezana ati eske u Burundi bwitunganije gute ubu ngubu ntabwo ariko barahunga ntabahunga mu kinyegero ntabaje mu bindi bihugu none mwaca mugana imipaka ngo kumvise cyangwa ziriya ubu ngubu igihugu cy'u Burundi gitwara gute abarundi aho bageze tugeze nyakuba mu kwigihugu nyakuba mu kigenzi wa mbere harageze aho muri zona mukabona yuko abarundi tarebijuje abarundi tatabo gutamika urutoki kuko ukuri barakuzi kandi barakubona ndagaruka ko mwize amatora mwibaza ko bizoborohera ubu ngubu ingorane rero nkugaruka kuba hariko haravugana bace nk'ibariya ni ziza kuko nta mpamvu yo kugara imipaka kuko nimba harabahungiyeyo nibisanzwe nuko no mu Rwanda bopfa byo bagahungira Burundi kandi tukabakira sinibaza ko u Rwanda rwacyafatiye umwanzuro wo kugana imipaka rero ndahamagara abategetsi b'u Burundi kwikebuka kuko inzira bafashe hazya nezere yabaca nk'ibariya kandi bujyana kaburimbo ukurazi kisure abafisi cyakubariye ukaza umva wajya muhimbira ujya mugesera yongiriki sha eh Yesu mwegere oya ntumutinye mubi yage nakibuza murabiza vugana 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 ikiyago niki
Ikiganiro n'indashyi jambo Ivan ari mu Burundi ati nibabandanye baganire kugira ngo ababa muri ijo bihugu basubire kugenderanira.
Jewe icyo nasaba leta y'u Burundi nuko yonyarutsa kugurura imbibe z'ibihugu bibanyi tubana urubibi. Nta kuntu bishobora kuba u Burundi ari igihugu kiri mu bihugu bya nyuma bikenye ku isi bagaca bagenda bakiyugayirako. Ahubwo abarundi twaramba nta kuntu bogenda kwiyugarira ko kandi raba igitoro ntacyo tubwira ibintu byinshi biva hanze byarabuze kubera itorari rero twajya kugara igihugu guke kandi ari igihugu kibanyi ababanyi nabo n'abakinyamuriro tukajya kugara imbibe tubana n'ibindi bihugu kandi Burundi bukenye ubwo nibanyarutse n'ingoga Barundi bugurure bugurure n'ingoga urubibe rw'u Burundi n'u Rwanda nk'ababa ku mipaka y'u Burundi n'u Rwanda basubire guhema hari n'ibyo bahora bakorera mu Rwanda hari ibintu bajya kurondera mu Rwanda n'ubuzi bagenda gukora mu Rwanda ibyo byose bisubire biboneke u Burundi busubire n'u Rwanda biri ibihugu nyabagendwa bareke kwiyugarira ko abarundi bariyugariyeko cyane kandi Burundi buriko burahomba bimwe bikomeye buriko burahomba cyane nibyo bituma bari bapfuye kumvikana n'ingoga u Burundi n'u Rwanda ingeye kigasubira kugurura yego u Burundi n'u Rwanda turabavukanye dusangiye n'ururimi nawe twajya kugara imbibe gute kandi mbona ibintu ubutunzi mu Burundi bwarasubiye inyuma ntibanyarutse bugurura imbibe
Idi ari muri Kongo ati nta kizere mfise cuko ivyo biganiro hari ico bizovamwo.
Mashara ni ngendera n'ande makongo. Mu Burundi kwarabona ina mugenzi we ku Rwanda. Mu nama bari bahuye n'umwe yasira akavuga ko ashobora gusubira guhura mu meza y'imbere. Ko baruka tubora yo kumenga ibyo bintu. Nta kizere bitaga ko imipaka isubira kugurwa bihugu gasa kugenderanira. Ndetse abantu bato bato n'ubwo bakatirimo tugasubira koroherwa. Mu ngendo ibicahe biriya abantu bafata nta kizere tubora kuko ibintu bigoye ko leta y'u Burundi irabona ko ibintu byose igira ishyira inyungu z'abategetsi bo hejuru imbere kuruta ko ishyira inyungu z'abenegihugu umushyiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu y'u Burundi yavuze yuko batazugurura imipaka mu gihe abagombye gutembagaza ubutegetsi 2025 ngo batarabatanga ibyo rero twabona yuko ari ubujyanye bwa leta sndfd kuko bashobora kuba bajya babizi kuko yagikoreshe abashatse gutembagaza ubwo butegetsi batariho bakira kandi ikindi kiza kibabaje ni uko bavuga ngo abashatse gutembagaza ubutegetsi 2025 sentare ya yasinayishoba yavuze yuko 2025 umugabo we ku butegetsi sndfd ntabwo ari we watembagaje ibyirindwa shingiro n'amasezerano ya Arusha mushaka kwiha ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza kitari gihuye n'amategeko kigatuma inzirakarengane bicwa abandi bavunja mu munyororo ibyo rero bikaboneka yuko ahubwo sndfd ariyo yatembagaje ibyirirwa shingiro iyo rero ubu bavuga uko ngo batokugura imbibe batatanga ba bashatse gutemaga dutegetse keza na ikintu nako baheruka kuvuga yuko hayo abantu batanze igiturire hayo ababuje igituro mu Burundi kuza ngo mu Burundi ngo hagire habe gutemaga dutegetse urumva akabandi ko nubunye hayo abagomba gutemaga dutegetse ariko bari mu mabanga umva rero bivuga ko iyo leta mu Burundi yo ikirugara imbibe ibyiza kubesha abanyagihugu atari cyo gituma yugara rero twe kugaruka tukabona yuko ari ibintu bituma dusubira inyuma ko hari ingendo nyinshi hariho urudandazwa Burundi n'u Rwanda ifashanye hari ibintu bimwe bimwe bica bidufaye ariko basaba leta y'u Burundi ko yohindura ingendo.
Ian ari muri Canada arizeye ko ibiganiro hari icyo bishobora gushika ko ariko agasaba leta y'u Burundi kubirugurura imbibi bihana n'u Rwanda.
Icyizere yuko imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda ishobora gusubira kuba myiza kirahari kirahari kuko n'ubundi leta y'u Burundi niyo yari yahutse mu gufata ingingo ihutihuti ifatiye ku kutamenya kutitaho abanyagihugu kuko raze abanyagihugu b'Abarundi barimo mu ntara zihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda aho ni nka za Muyinga za Kirundo za Kayanza za Cibitoke ahanini barondera ubuzima mu Rwanda. Mu Rwanda hari abanyakirundo benshi abanyamuyinga benshi bagiye gupagasa bagatunga imiryango yabo rero kugara imipaka ubwiriye nabi n'ubundi ba banyagihugu bawe ugwara rwego ntibigeze kugara imipaka wabo ruhuza n'u Burundi. U Burundi ni ubwabwugaye bucitaye nk'uko nabivuga kubaho neza kw'abanyagihugu bacamye cyangwa iyo leta ntibitayeho kubaho kw'abanyagihugu bo barahagarara i Bujumbura n'Igitega bibereyeho neza mu mafaranga y'abanyagihugu mu makori yava mu banyagihugu bagaca bafata ingingo wa munyagihugu akaba ari bo amererwa nabi. Ntibo kwitwaza ngo intambara ngo u Rwanda nk'uko bamye bavuga uretse ko bitanagaragara nta n'urufatiro bifise ku Rwanda ngo rushigikiye ngo abagwanya leta y'u Burundi murabe hagati ya Kongo n'u Rwanda hoho twakwita ko hariho ibibazo bikaze ariko leta ya Kongo ntiyigeze yugara umupaka rero ni ku neza n'ubundi y'Abarundi bakubikiza agatima mpembero barabe ko abanyagihugu n'abamerewe nabi bamwe bari ku mipaka hariya bari batunzwe no kuja gusumira mu gihugu cy'u Rwanda gupagasayo rero y'utuntu barabe bakubikiza agatima mpembero bitera abanyagihugu n'abahanuzi b'ijya leta ya CNDD FDD barayibwira ati nyabona mwarahubutse nimwisubire ko ni muri iyo ntumbero rero mvuga nticizere kirahari kuko bazobona yuko ataco byabafashije ahubwo byabahombeje kandi n'abanyagihugu barataka rero bari bakwiye mu minsi iza leta y'u Burundi kugira bafashe ingingo yo kugara igafata ingingo igatanga itangazo bakugurura imipaka.
Tuhereze kuri Elvis ari mu Bubiligi ati ikibazo kiri hagati y'Abarundi ubwabo kuko iz'u Burundi bwamye busaba u Rwanda kubwiwe bidafite ifatiro
kubera twimije amatora ashaka kubona yuko abanyagihugu bagira babaviko bakaraba ibintu bimwe bimwe byari bibakandamije bakagerageza kubwira berekana yuko ari beza ivyo vyama vyabaye amatora yimije bacabara ikintu bari baranyaza abanyagihugu nko mu misi z'amuzobora n'ama dajaje cyangwa amamoto bashobora kuyarekurira akaza mu gisagara hagati ariko nta rukundo leta ya CNDD-FDD izobibikoranye ntimugire ngo ibintu bizomara igihe kinini baguma ariko bararondera akantu ko kwiyandagaza kugira ngo bagire icyo bagize none nk'akarorero we nk'ubu unye sentare muri yase yaraciye urubanza iravuga yuko Petero Nkurunziza ibyo yakoze bitakugwa none wumva ndayishimiye yoguma asaba ngo bashatse guhirika ubutegetsi abihiga kwiye mu mategeko y'amakudeta n'ibindi umuntu iyo avuye ku butegetsi abantu bose bari bafitanye ibibazo mu perezida mushasha yacagira ikigoo kugira ngo agaruka umwizero mu gihugu mutaho CNDD-FDD si kubikora CNDD-FDD byo biragoye no kuvuga mu menshi makuru je rero bice 30% novuga yuko ku nyungu za CNDD-FDD cyangwa n'iz'u Rwanda nyine barashobora kumvikana ugasanga baruguye imipaka ko busobanuye mu bintu by'amatora iyo bari mu matora bararondera amajwi bariyegereza abanyagihugu ko nk'abanyagihugu mu Kirundo za Kayanza za Ngozi cyane cyane baramirwe nabi kuko ari imihoro bishura mu Rwanda hariho ibyo harabikorera byatuma baronka amahera abo nabo bashobora kugumbure kugira ati reka tubeze agatima twugurure imipaka none kuko abo mu bisagara cya Bujumbura n'ubunya bahora bagenda mu Rwanda baragenda ko barafata indege n'abajya ku mipaka n'abantu barafise uburyo bukeyi batafise ubwo buryo bufata indege nk'ibyo bashobora kubigira ariko umunyesha bakunda kubwira ntibiba ngo bizotumara igihe kinini urazi ko bizomara igihe kinini ntabwo u Burundi bugenda kwinjira muri Congo uvuga ngo bugiye kurwanya abanyarwanda ngo batutse abanyarwanda nk'icyo ni ikintu cyonyine gikomeye cyane rwose cyerekana ko hari inzigo y'akazikira leta senede efite difiti y'ubwoko bw'abatutsi igacagizaho u Rwanda ari ubwoko bw'abatutsi kubera ngo hatware umututsi urumva yuko naho bugira ni iminsi mikeyi mu nyuma ukazosanga biravyuye mu minsi yahera nigeze ko icyegera cy'umuvugizi wa leta wo mu Rwanda avuga yuko icyenda na kane mu bahoze b'ubunyabwoko mu Rwanda hariho abarundi bahoze b'ubunyabwoko mu Rwanda abanyarwanda bavuga ati turamaze igihe tubasaba mugati bari abaduha mbega bo kuri iki bashaka kuduha babo kandi natuba batabaduha wumva ko hariho ibintu mbega none bobo bazokomera gutanga abo barundi bakoze b'ubunyabwoko mu Rwanda bo reka tubyizere leta ya SDFD mu bihe bikomeye cyane rwose rero ubu yashobora kumbure kwemera kugira ngo ishobore kugira icyo irose mbwa munyaga ishobora kudabangana
ikigo y'u Burundi sinanze ndagahanwa umuti wabyo nawe ndatariki yago hamwe mwicara mukaganira ibi nabyo numva ibi nabyo ndabyumva umwe karekura nuhunda karekura ijambo rigaheza uwori kawumunoni tugana tugana ikiyago n'ikindi kutavugana n'isoko y'amatinde
ikiganiro ndafite ijambo cyashimikiye ku mubonano wabaye hagati y'abashikiranganji b'imigenderanire y'u Burundi n'u Rwanda ku bijyanye no kutumvikana ku mazigihe hagati y'ibyo bihugu urwaruka yaba abavuga ko witeze ko hari igishobora kuva muri bene iyo mibonano cyangwa abavuga ko atacyo bayitezemwo bose bavuga ko bifuza ko iyo migenderanire isubira kuba myiza ababa muri ibyo bihugu bagasubira kugenderanira mwakoze mwese mwaduteze amatwi naho kuwa gatatu uza
cari ikiganiro ndafite ijambo mushikirizwa na radio Inzamba agateka kawe.